intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Ganiro ndafise ijambo cyo kuri wa gatatu gisubira guca ijya nino ibiciro bibandanya byiyongera nyuma y'iduzwa ry'ibitoro n'itike yo kwiyunguruza hadugitswe ibiciro by'isima, isukari, ibinyobwa bya Burundi n'ibindi. Kiganiro muriko mubishikirizwa na Francine Kanyange. Kaze mwese.
Ndafise ijambo.
Kuri wa mbere nyandagaro inyobwa bya Burundi byaradugitswe ibiciro ku bice birenga 29% kwijana. Iryo duzwa ryakurikiye iduzwa ry'ibiciro by'isiba ikorwa n'ishyirahamwe Buseko, hiyongeye ko iduzwa ry'amafaranga 800 ku kilo cy'isukari ikorwa na Sosino mu mpera z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka, hamwe n'ibiciro by'ibitoro byakurikiwe no kududa itike yo kwiyunguruza. Ibyo byose naho biduzwa ibiciro, abaguzi n'ubu babandanya bavuga ko bigira kuzimba ntibinaboneke, bituma n'ibindi bintu harimo n'ibyankenerwa biguma biduga ibiciro. Ishyirahamwe Ubera ritoza amakori ntiryasigaye inyuma kuduza amafaranga atangwa ku bintu bitandukanye. Muri iki kiganiro ugaruka rubabwira icyo bivuze ko
Toye mundu serukire mugenzi imbere indazi cyaziraduka wahora njya kumba tacara ngaheba wahora nywa kagwa capati jabuka niriba mwidemera mu maebo ebo
Omar ari muri Sudani asaba abategetsi b'u Burundi gufata ingingo zituma ubutunzi butera bwiyongera kugira ngo ibiciro birehe kuvuna abanyagihugu n'ibyo barondera babironke.
Mu by'ukuri ingingo ziguma zifatwa izina ry'iriya cyane cyane muri kino gihe ku byerekeye ibiciro by'ibyankenerwa birateye agahinda. Biduga gose amikoro y'abanyagihugu aguma hahandi aguma baja mu bukene ntaho bakura. Ikindi gica kibabaza na cane nuko bananabiduza ntibinaboneke. Mu by'ukuri jewe nosaba nk'ugwaruka yuko abadutwara boraba bagahindura ingendo bakamenya iyo bategereza kujana igihugu, iyo bategereza gushikana abanyagihugu babo bakamenya icyo batorewe. Muri rusange ni uko ese byotuma binaduga hoho bikanaboneka. Ibaze ngira tugomba tumara imyaka ibiri inyoko bya Burundi hari umuzi w'ibuye, isukari uko, isima uko nyene. Dufise ihinguriro ry'isukari mukabanyagihugu ntibashobora kuronka isukari, dufise amahinguriro y'inyoka kandi dushobora kuronka ibinyobwa uko bikwiye, noneho agaca baja kubiduza. Murumva yuko hari ibintu bibabaje, hari kuraraba no ngaha mu karere na hari ibihugu tubona bidafise n'ihinguriro ry'isukari, bidafise n'ihinguriro ry'ibinyobwa mugabo ntibyigera bikena. Mu by'ukuri byabatwara igihugu na cyane cyane mu ndongozi zo hejuru bari bakwiye kuraba aho bakwiye gushikana igihugu cyacu kigume kijya mu bukene.
Vanessa ari mu Butaliyano ntatahura ingene ibintu byankenerwa bigira kubura no kuduzwa ibiciro.
Ibintu biteye isoni biteye ubwoba kuko nta kuntu hashobora kuba hiduzwa ry'ibitoro, hiduzwa ku isuka, hiduzwa ku bintu byose byaduze kandi atabyo dufise mu gihugu kandi tubikenye atabihari. Nk'umukuru w'igihugu ari yita ngo ni Sebarundi yiyumvira iki ku Barundi, yiyumvira iki ku buzima bwabo? Ibeze ivyo bintu vyateye isoni biteye n'ubwoba. Je n'ugwaruka ni kintu ntashigikiye nta na gatoya, aho bugize ngo babirondire biboneke abarundi babeho abarundi kuri twa ninzara ibaze kucaba duzishiro ku bintu bitanahari biteye ubwoba nukuri biteye ubwoba n'isoni barabe bagiye ico bakora si barundi ariwe mukuru w'igihugu arabicakorera igihugu ciwe naba nyagihugu.
Lorette ari mu Burundi ati iduzwa ry'urutavana ko ry'ibiciro rituma hari abatakigira umwizero wa kazoza
aho bigeze nuko Imana yadutabara ikadukura kuri leta ya CNDD-FDD none tuvuge gute nk'uko ibintu byayangaye ubona baguma badufukama mu nda none tugire ine none twese tuzoronka aho duhungira nyabona nibarabe bikubita gashi n'ahandi intera n'imeruka yemwe abanyagihugu kweri badushavura bagombe bite mu muriro nta kundi n'ubundi ako wicwa n'inzara ubuzima wicwa n'urusasi ihe numva ari uko nabivuga none ko mbona baguma babiduza kumu uno munsi kicaduze gikicaduze kandi umva ntibabigirira rimwe none ugira ntibabigira babibona ibi ni ukuri jewe nk'umunyagihugu mbe numva numiwe nta n'ikindi mfise novuga none ibi bintu niriki imishahara ntiduga inzu zose baraduza none bashaka tubeho gute Imana niyo yonyine yo kudutabara kuko ibi byose bivana n'intwaro mbi none novuga gute kayemi
Leos ari mu Burundi ati duzwa ry'ibiciro riza gucinyiza umurundi muto muto asanzwe yugarijwe n'ubukene
mubabaro n'agahinda ku Barundi ndibaza abenegihugu bobo bimeze neza kuko uri kuraraba ibyo ndabivuga nisunze kuko harakagwi gapfukamye igihugu munda kuko bobo kuduzwa kubiciri bicanke biriya ntacyo bibabwiye mugakiyumvira umukuru w'igihugu ariko aravuga ko umunwa wose ubwira icyo ufungura umufuko wose ugira amafaranga ukiyumvira ne gutanga disikuru nk'izi muri iki gihugu cyacu Burundi kiri mu kiremo nk'ubu kiri mu ikumira nk'iri isike tujye tukavahe by'ukuri kuko ni ibintu biteye umubabaro n'agahinda ku Barundi sinzi rero jya nk'ugwaruka ndahamagarira Abarundi kuvira hasi rimwe kuko iri duzo ry'ibiciro na kamara maza mu gihe leta imaze kuduzwa ibiciro ku rugero nkuru murabona by'ukuri kwiba ingoma biroroshe ariko kugira aho yivugiriza bikagorana kuko umurundi ubuzima barimo uyu munsi nk'abantu bajya kabiri ku munsi ntabo nyine ubona ko baririmba ko cyabavunye mugakiyumvira rega nibyo kuko umubwi imaze kurongorwa n'abantu cyavunye iyo umuntu avunitse biba byiza ko aja mu kwa muganga akavugwa hamagakira imvune ariko abo imvune yabo izo kwamaho ibihe byose
Leonce ati iduzwa ry'ibiciro ryari rikwiye kwisunga ubushobozi bw'umuguzi
kubera akagwi gapfukamye igihugu munda gapfukamye munda abanyagihugu bo bana yuko kuduza ibiciro atashubiye abwiye ariko ntibibuke wa muntu wa munyagihugu kagaciro afise aja mu itora agatora kugira nakagire ijambo kugira naka aserukira abanyagihugu mugabo harageze ko Abarundi duca ubwenge haragezeho duca ubwenge by'ukuri kuko ibintu biteye isoni n'akamara bazi badugije ibiciro imishahara abakozi ba leta sinzi ko babahinga bavuga ngo baharure imishahara yuko arabonetse uko mubiseze twarumvise ko hari abahinga bataraboneka ngira sinzi ko babonetse kugira barabe by'ukuri ko avaye kuduza ibiciro baduze n'imishahara y'abakozi ba leta mbe ubu umukozi wa leta abayeho gute kuduza ibicanke biriya ni ukubanza kuraba gushishoza kumenya seske umurundi umukozi wa leta ahembwa ngahe mbe azaza kwivuna umusasi yanwa amseri zibicanke imwe ahembwa ngahe rihinze ngahe bakahurira izo ngizo kugira bamenye ati reka dukore ibi kugira igihugu kimera uko ariko biteye intana n'agahinda asaba umukuru w'igihugu asaba umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi n'abamufasha bose kuva mu gacerere kugira bibuke ko wa munyagihugu mbe wa mutama kazi hariya mu cyenda juru canke burya zoronka amafaranga angana gute yo kugura isukari kugira ngo rero cyane kugaruka nabyakiranye mu mubaro cyane kuko ireta bumva leta nzeye tankoze hakiza eriko irifuriza umurundi
Cedric ari mu Burundi abona ko leta inunuza abirongoye mu kubananiza ku biciro by'umurengera ataburyo bafise mu gihe yoyo ibandanye ikoresha amahera y'abanyagihugu no mu bidakenewe
twiweje ibiduga by'ibiciro byabaye umurengera haba ku sukari haba isima no ku nyumba bya tubona yuko ari ingendo byo kugira ngo banunuze umunyagihugu na burya n'umwimvu w'abanyagihugu bitara ugushemeye cyane ikintu naciye ngomba kuvuga ni uko turaze n'ibihe uburundi bwari bwaciyemwo by'uzuba abanyagihugu n'ibimbuye n'ibintu bije uhuhura n'ibyahuha kuko uno munsi tugiye kuraba reba abantu n'umuntu arwaye kugira ngo ashobore gushika ku bitaro ntaka gasukari kahora gafasha abantu naye nk'ibinyobwa byose byamfararuzi ntibyankenerwa cyane kuko byanyobwa n'umuntu nyine yishyize cyangwa akagomba akanabireka mugabo nk'isukari isima ndetse n'ibindi ni ibintu bibabaje cyane icyo rero nagomba gucangira ku mbuga ni uko kugira ngo yerekane yuko igihugu gikennye nawe nyine rero nareke kwirwara benshi nagabanye ingendo hanyuma yongera agabanye ingendo z'umugore wiwe n'abandi bose birirwa barafata ingendo mu makungu kandi tuzi ko zitwara uburyo bwinshi cyane bwa leta hari nabwo rero baca bagomba kuza guca gukuramo mu matagisi mu biki bya hirya no hino kugira ngo baronke amafaranga yo kuguma bitungo bya hirya no hino hanyuma ikindi nacyo nagomba kuvuga ni iki kijyanye n'imishahara hari abantu byahaye imishahara miremire cyane tugiye kuraba nk'abaofisi ego mukuru w'igihugu yaragombye kuduza abasoda bajya bafite agato bato bari barabariye cyane nta mishahara bari bafite mugabo kumva ngo umuofisi bashyira murengeza ko 1500 mu gihe tuzi yuko mu bantu bari bakenutse barimo urabya amazu babakotera ukaraba amazi ibiki ukungene babafata imiduga ndetse n'ibindi utusanga ari ibintu biza kurunuza n'abantu aho muntanze akarorero kuraba kandi hari n'abantu usanga bafite imishahara miremire hariho n'abandi nagomba kuvuga abaprofesiyo b'ishamino n'abantu bihaye imishahara miremire icyo gituma rero ibyo bintu yobisubiramo akaraba kugira ngo busuze iby'igihugu ntibuhave buguma gusubira inyuma cyane n'ayandi naho amafaranga bazoyagira ibipapuro ku buryo umuntu azoba agenda gusuma atwara umufuko rero narabe ibintu byankenerwa amatagisi arabe ibintu bishobora kugirira inyungu nziza abanyagihugu kugira ngo nabo nyene bikene
ibyo byose biba twinumira suko tutabona oya turi hanze amasoko abana bari mu gupfa n'inzara kubera ikigoyi heba mwibuka abanyagihugu ngira ibi by'amatora gusa mama arakwisha akazi bakamanumarira abatariye n'imaro basohoza nkande
ikiganiro ni ndafise ijambo Dorian ari mu Burundi ati indongozi z'igihugu zitaha ineza yazo kurusha ineza yabo barongoye
ibintu by'ibyo twagiye igitoro igiciro bakaduza isukari bakaduza ibintu byose ibinyobwa bya buraseri ni ukuri ndabifata nabi cyane kubera ubukene twebwe abanyagihugu turimo ni byinshi cyane ingorane rero dufise ni uko aba bategetsi bacu batigera babona ko turi mu ngorane y'ubukene n'inzara kubera bo bakigira mu mamodoka ya leta ibitoro ari leta ibabarihira amarasiyo ari leta ibarihira ubuzima bwose ari leta iburiha nicyo gituma abana b'abategetsi bacu umenga ibintu byo kudoza igiciro ntacyo bibabwiye baranadoza icyo giciro n'ibyo bintu ntubibone n'ibyo bicuruzwa ntubibone muri iki gihugu cy'u Burundi ni ukuri turagowe turagowe leta nkoze leta mbyeyi twarabuze ibya leta mbyeyi n'amabanga
Timur ari muri Kenya ati atari ukuniga abaguzi iryo dudwa ry'ibiciro nta nyungu igihugu rizoyonkeramwo
ni ibintu biteye ubwoba n'ibintu bisiga ubwenge kuko uri kubitegereza rero ni gento gaji no uri kiti cyo bituma iyo kuko kiri kintu cyo se kidoza mana ho kaje sana nta gihinduka nta kizo kugira gihinduka kuko ni hadoze rimwe tufate hadoze yesu kare cyangwa hadoga hisima ni kuvuga yuko yoga kasayirije igihugu bira ntuga kasayirije abe ni igihugu mugabo nta nta gusayirije yiwamo n'ibizunga bigira mu bakozi wa bere Soba bijya muri leta byafasha abene igihugu ahubwo ni nawe bere itoze ishyira mu mifuko yawe itoze ishyira muri leta ngira nawe n'igihugu watoza akakoyoka n'ayandi numva ngo ufite icya duhuje cyangwa ufite ikintu kiduhuje kumva ahubwo haduhuje rimwe n'ibindi bintu biduhuje nabijya bindi bitaduhuje mu kwidandaza inkinga mu kwiza bati haduhuje ibintu n'ibindi n'imodoka iza kubizana ni imwe ibivana iyo biranguka Ukitariye kidoze n'ibindi biba bidoze. Biragoye, biragoye, sima nawe ujya kumva n'ukuntu bavuga, sima n'isima, simba amafungu. Iyo dusanzwe twihimbira mu Burundi, n'isukari niyo dusanzwe twikorera. Genda ajya aho zimba, n'ibidanda zigomba amafungu, kuko hakoreshwa depanse ndende kugira ngo bishyike mu Burundi. N'andi isima, isukari, n'ibifungugwa, twa dusanzwe tubizi, simba n'ukuntu biduga.
Anise ari muri Malawi, ati byose biterwa n'ubutegetsi budatunganya neza iby'igihugu.
Uburundi ni igihugu kitazova mu ngorane zijyanye n'iduzwa ry'ibintu. Iduzwa ry'ibiciro ry'ibintu. Ni igihugu kitazokwigera kiva mu iyo ntambara. Mu gihe kizoba kigitwagwa n'ako kagwe k'umugambo CNDD-FDD. Kuko bafite umwanya wo kwironderera ibibaja mu nda no kwiyubakira amazu meza no kurungika abana babo mu mashuri akomakomeye azimbye none ni kubera iki u Rwanda rutidogera ibintu nk'ibyo kandi aragahugu gatoya kari munsi y'u Burundi cyanke Tanzania kwitidogera muri byose nk'uko kandi ari cyo gihugu kivugwa ko hari umubyeyi w'u Burundi bobo bafise ikibazo cyo kwiba abanyagihugu nico bama bashira imbere nico kibicarika hasi bakaguma bikorera ibyabo kunyaga Barundi mu gihe uwo mugambwe CNDD-FDD ngo uzoba ukiriko uratwara utegeka u Burundi intwaro y'igikenya nta gihe na kimwe umurundi azoreka kwidoga.
Max ari muri Zambia ati abategetsi b'u Burundi ntibarajwe ishinga ni neza yabo barongoye.
Ibintu birateye ubwo nta kintu umuntu aba yishobora kuronka ngo hari izindi mekanizime na zimwe zishoboka z'uko igihugu cy'u Burundi bashobora kukirokora ibintu bigeze. Kuko ibyo bakora byose ingingo z'abashikiranganji baravuga ibi n'ibindi biciro byaduze, bitoro, sukari ubageze no kubinyobwa mu bisanzwe by'ukuri nta kindi gisigaye atari uko intwaro ya CNDD-FDD yose yanyugwa n'abanyagihugu bakabona ko ejo mu gitondo bazobicisha inzara bakabicisha intuntu n'agahinda rero twagutembagara uhagaze utembagara wiruka sinzi wigeze kuwuca uwo mugani bigeze ahantu hateye ubwoba umunyagihugu umurundi uyu munsi agiye kwicwa n'inzara agiye kubaho nk'umuntu atagira amaboko n'amaguru ariko bari bukine batewe n'umugambwe umwe CNDD-FDD uyu mugambwe rero abarundi bonyene abanyagihugu bose ku rugero
arashobora kuvuga ati ahaye ikintu kiko kirankorako nta bande nta muntu numwe doda kutwubakira igihugu cy'u Burundi mu gihe atacho bagishoboye mu president atabyanezwe baguma bigendera mu ndege ama mission yo ayirutavana ko nokuri umunyagihugu ararembye nta zindi nzira atari uko butungane ntibukora urenganywe niwaheza kahasigara niwahanwa urenganijwe uraja kwitwara batinde urubanza ntirusomwe ni ukuvuga ibiturire akarenganyo ubwicanyi nibwo buranga iyo ntwari ya SNZDD yewe ku bwanjye nk'ugwaruka nokuri SNZDD yarananiwe kuva kera kubishika ku butegetsi nta neza yigeze ifite nta vizio y'umunyagihugu na muto yifite none ndi perezida wacu azoheza atwara abanyagihugu batajya batideplasa batagira amazi batagira amatara badashobora gusuma batobara bake ni ukuvuga ashobora gutwara abantu batabaho ashobora gutwara ibiziga niyumve ko yananiwe ademisiyone cyangwa abanyagihugu bazahasa mukure aho reka beshe ngo yongeye abasirikare nabo nyine none abasirikare amahera yabongeye n'abapolisi yego yongeye intwaza ngabo bamucungeye none bazoyakoze ikayo amafaranga ko yayabongeye yazoyagurika yamara uko no guhuma amaso abarundi
Swahib ari mu Burundi ati leta irakwiye kwikubita agashi igatezurira abanyagihugu bugarijwe n'amaganya kubera icyo duzwa cy'ibiciro
mbona yuko ari kindi kimenyetso cy'ubugira kandi cyo kureta ya SNZDD itarota neza neza y'umunyagihugu nk'uko bitegerejwe ngo mire kamwe yakamwe ku mishahara ugerageze kubaza kenshi cy'abarimo n'abasirikare bonyine basa nk'abari kubatunganirwa naho n'abarimo bajya bivuga ko bizana na kaminuza ndetse ntahatashengereyeko ariko abadefensi n'abadefensi nibo bashoboye kubona ubwisungane dufate bakongera kubwira abakozi ba leta abandi bisimwa mu dushyirahamwe twabikorera utwabo ku mashahara atashengereyeko igitabo kigashe bakoze gusa amaganya ducuritiro ibinyobwa bya borde na byo bagashyira kwayo nyine byumvikana ko ikindi kintu cyose gikwiye kumwenegihugu akenera ku isoko kigirizago cya kidoga hamwe yakura niba yivuga shahara ho nashengerereko magambo ku isoko birananiranye rero kiri mbona yuko abarundi banyine bari bafite kifatira igihugu cyabo mu nyungu reka kuko babanza amazi amafungo amafungo yo mbona nyine ngo yarabaye amafungo nyine urabona ibiriko biraba hariya mu karere ka Afrika the West baraboroze bararuha ntacyo byigeze bitanga nacyo hano ni turere nka nyitureke SNZDD ntikinezwe zirya niyo zirya mirongo itatu n'amajana n'imbaringi n'imbara arangahe leta birashoboka yuko ikeneye ko yozira uruhengeri bajya muri yard aragahembe bivugwa yuko itabona ahadodora kugira ngo birangire iyo aronse mbere birashoboka yuko bivanye n'ukuntu ubona nyine mu Burundi ibintu by'imibereho byananiranye rwose rukaba ari nk'urugeri rwo kugira ngo yegeranye rwihishwa amafaranga izakifashije mu matora kimwe n'indi nk'imico na premier za bibiri na mirongo irindwi na gatanu gutyo yongere gusubira gucurana nk'uko imaze imyaka ibigira kuko ibyo bivuze inzara ubukene ubushomeri rwaruka ruguma ruta igihugu rugenda za uganda kenya numva ngo aho uciye hose agera ku murundi ahaza nairobi mozambike zambia n'abashoboye kuruka n'ibikorwa kaza za afurika y'epfo ibintu bica bibyeshe SNZDD na kenshi oya n'ukuri ngo bitume ngo niba ashobora kwiyumvira ngo gutunganya amatora neza hanyuma ikiva ku bategetsi rero ibi byose by'ibiciro twe naho tugororwa gute ntacyo bigira SNZDD kuko nta kundi iri bubwire n'atari uku nyine kudoza kuko imfashanyo ndaziga muri serivisi ngo gukuraho ibihano by'umwe bwabare bwagafatira ubundi kuva bibiri na cumi na gatandatu ntishashoboye guherekezwa n'inoti bari biteze zahora zinyura mu kigega cya leta imbere y'uko ibyo bihano bifata muribuka yuko abasirikare babashyira mu ibarabara kugira ngo baze kwibina bazi yuko noneho bagiye gucukura umukanda
ubwa mbere nyaratere n'ubu ndasubiye amacambo n'imburano nkaririmba abantu bato bato twacika abande n'indatunejwe n'indatubabaye umushahara ntiwo
ingaha ikiganiro ndafise ijambo kigarukiye cyagarutse ku biciro bibandanya biduzwa numvise ko ugwaruka batakira neza ingene umuguzi aguma adugizwa ku biciro mu gihe amikoro nayo atera agabanuka. Ugwaruka basaba abarongoye igihugu kwitaho kuzamura ubutunzi bw'igihugu no kwama bafata ingingo zisunga neza yabo barongoye aho kwikwegera ko. Nakoze mwese mwadukurikiye, tubifurije kororanirwa aho kurindi sango.
Cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.